Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika vigira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi. Leo Jeanine Mukankusi basuhuza kandi mbaha ikaze makuru yacu y'akakanya. Leta y'u Burundi yahagurukiye ihereye ku banyeshuri gahunda yo kurwanya yivuye mu mizi icyorezo cya virusi ya corona.
Ko rero bose kuri hari batwagihawe n'umushyikirangaji bw'indero ari 30,000 basabwe ko bamwe bose aho baherereye bogenda kwipimisha.
Uwo ni Minisitiri w'Ubuzima w'u Burundi Tade Ndikumana. Mu Rwanda abahanga mu by'ubumenyi bwa muntu baremeza ko ihungabana ryiyongereye mu bacitse ku icumu muri ibi bihe ibikorwa byo kwibuka bitakibera mu ruhame biturutse ku cyorezo cya COVID-19. Igikomangoma Philip, umugabo w'umwamikazi w'Ubwongereza yatabarutse. Naho Abanyajibuti bazindukiye mu bikorwa byo gutora perezida. Ayo makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya nimuge kure. Amakuru yacu turahera kwavugwa hirya no hino ku isi. Abanyajibuti bitabiriye amatora y'umukuru w'igihugu uyu munsi kwa gatanu, perezida Ismail Omar Gere ashakamo indi manda ya gatanu. Inkuru mugezweho na Fidel Niyongabo.
Gere afise imyaka 73 muri iki gihe, ariko ahiganwa n'umukandida yigenga Zakaria Ismail Farah yahagaritse kwiyamamaza hakiri kare, avuga ko atashobora kubikora mu mutekano. Abanayi bagura umukuru w'igihugu bavuga ko ari umutegetsi atwaza agahotoro, yamara abandi bamubona ko ari umutegetsi ari inyuma y'iterambere n'umutekano w'igihugu. Djibouti kiri ku nkengera z'ibahari ritukura Mer Rouge, ni imwe mu nzira yo mu mazi iri mu ruja n'uruza rukomeye mpuzamakungu bw'ubwato butwara ibicuruzwa. Perezida Gere ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'1999, inyuma y'urupfu rw'uwo yasubiriye Hassan Guled Abtidon, perezida wa mbere wa Djibouti. Icyo gihugu cyahoze gikoronijwe n'Ubufaransa cyaronse intaha yo kwikukira mu mwaka w'1977. Yaheruka kubwira abamenyeshamakuru ko yumva adashaka kuguma ku butegetsi, ko yamara yishuye ku byifuzo by'abanyagihugu, amenyesha ko aribo bamusavye gusubira kwitoza bifatiye ku iterambere yabazani. Abantu barenga 200,205 bariyandikishije kugira batore ku banyajibuti 600,600 baba muri icyo gihugu. Djibouti kigizwe n'ubwoko bw'abasomali, abafa n'abarabu.
Igikomangoma Philip, umugabo w'umwamikazi w'Ubwongereza yitabye Imana. Thomas Kamirindi nibyo atubwira.
Philip yarashigaje amezi 2 kugira ngo yuzuze imyaka 100 y'amavuko. Mu kwezi kwa kabiri yagiye mu bitaro kubera ibibazo by'umutima. Yahamaze ukwezi ahava ku itariki ya 16 y'ukwezi kwa gatatu gushize, asubira mu rugo iwe mu ngoro yitwa Windsor Castle, ari naho umwamikazi Elizabeth wa kabiri akorera, niho yatabarukiye. Philip akomoka mu muryango w'ubwami wo mu Bugereki. Ise umubyara igikomangoma Andrea yavaga indimwe n'umwami w'Ubugereki. Ubwami bwahiritswe mu Bugereki, Philip ari umwana w'umwaka umwe n'igice. Umuryango we wabanje guhungira mu Bufaransa, nyuma baza kujya kuba mu Bwongereza. Philip yashyingiranwe na Elizabeth mu 1947, imyaka 5 mbere y'uko Elizabeth aba umwamikazi asimbuye ise George wa gatandatu wari umaze kwitaba Imana mu 1952. Bafitanye abana 4, abuzukuru 8 n'abuzukuruza 9.
Abategetsi b'igihugu cya Chad bataye muri yombi abantu batari bake bashinjwa gutegura ibitero n'ubwicanyi mbere y'amatora y'umukuru w'igihugu azaba ku cyumweru. Fidel Niyongabo afite inkuru.
Abo bantu bahagaritswe bagirizwa ko bari bafise imigambi yo kugandagura abanyepolitike bakomeye no guturitsa amabombe mu bibanza vy'amatora hamwe n'icicaro c'umugwi w'igihugu ujejwe amatora imbere y'amatora yo ku munsi w'Imana. Abanyapolitike bari mu bahagaritswe bagirizwa ko bariko bategura kwica abanyapolitike batavuga rumwe na leta n'abaserukira amashirahamwe haranira inyungu z'abanyagihugu bafise umugambi wo kubishyira ku gatwe ka leta. Abaserukira amashirahamwe haranira gateka ka muntu n'abanyapolitike batavuga rumwe na leta batangaza ko bategetsi bakandamije abatavuga rumwe na leta imbere y'amatora yo ku munsi w'Imana. Perezida Idriss Deby ariko arondera kongereza ikiringo c'ubutegetsi bwiwe kimaze imyaka 30. Umunyapolitike bahiganwa Yaya Dilo ari mu kinyegero kuva abantu babiri barimwo nyina wiwe bishwe mu gitero cabaye muhiriwe mu kwezi kwa kabiri. Abatavuga rumwe na leta basavye abanyagihugu kutitaba amatora mu ntumbero yo kwiyamiriza ubuyobozi bwa President Deby. Imyirekano yabaye mu bwicanyi yaradutse mu gihugu cyose inyuma yaho Deby atangarije mu kwezi kwa kabiri kwazokwitoza mu kindi kiringo cy'imyaka 6.
Barakoze bagenzi bacu batugejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi ari Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika, amashyirahamwe yigenga hafi 20 yandikiye Perezida w'u Burundi amusaba kugira icyo akora kugira ngo abakekwaho kugandagura impirimbanyi Ernest Manirumva bafatwe babihanirwe. Uwo yari icyegera cy'utwara ishyirahamwe rirwanya ibiturire Odicom, hashize imyaka 12 yishwe yazize dosiye y'ubusuma bw'ibikoresho yarimo gukora iperereza. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda arakomeza inkuru.
Kubwe mashirahamwe yigenga nina ni 18 akorera mu Burundi na mpuzamakungu yicwa ya Ernest Manirumva yahoze ari cyagiye cyutwara ishyirahamwe Oricom rirwanya ibiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta mu mwaka w'2009 ryari rigamije kumubuza amatohoza yari kwarakora. Mu rwandiko ayo mashirahamwe yashize ahabona abayarongoye bemeza ko uwo bita ko ari inzira karengane yaragejeje kure amatohoza yerekeye ubunyonyezi mu igugwa ry'ibigwanisho ryari kuri yakogwa mu gipolisi mu mpisho. Inyuma y'imyaka 12 ayo mashirahamwe yigenga ninani zayo zisaba umukuru w'igihugu w'u Burundi gutegeka ubutungane bugakura mu nzira iyo dosiye. Gabriel Rufyiri atwara iryo shirahamwe Oricom.
Isi yose amashirahamwe yigenga eka n'abandi twese twaragerageje kugira ngo turabe ko tworonka ukuri ubutungane kuri Ernest Manirumva, ariko kugeza n'uno munsi tubona urubanza ahubwo rwaciye ruhagarara. Arico gituma amashirahamwe atari make yifuje kwitura nyeni cyubahira umukuru w'igihugu c'u Burundi kugira ngo wewe ari umucamanza mukuru abwire ubushikiranganje bw'ubutungane cyane cyane sentare ntahinyuzwa dosiye irimo twayishizemo mu mwaka w'2013 imyaka 8 irarenganye ugo rubanza ntirurigera ruva aho ruri.
Amatoza ya mbere yakozwe n'igipolisi c'u Burundi yerekanye ko ibiro vya Manirumva vyabomowe mu ijoro ry'itariki 8 buca bayitariki 9 ukwezi kwa 4 umwaka w'2009. Amadosiye atari make aribwa no mu nziwe vyabonetse ko hatwawe impapuro z'amadosiye atari make nk'uko biri muri raporo y'igipolisi ca Amerika karuhariwe mu gukora amatoza FBI cari cahamagawe na ONU hamwe no Burundi gufasha mu matohoza. Ni dosiye yavugishije benshi haba mu gihugu no mu makungu. Haranatangujwe mbere n'isekeza ryo kurondera uko kuri gyiswe campagne justice pour Ernest Manirumva ari naryo aya mashirahamwe yigenga yanditse urwandiko ahurikiyemo. Abatari bake barafashwe barafungwa muri iyo dosiye, ariko ayo mashirahamwe abona ko abafashwe ari nk'urwitwazo kuko aba batumye batigeze bakomwa komwa. Raporo y'amatohoza yakozwe n'igipolisi cya Amerika karuhariwe mu gukora amatohoza FBI yerekanye ko ubu bwicanyi bwakozwe n'abantu batumwe na bamwe mu nzego za leta harimo intwazangabo mu gipolisi n'igisirikare. Iyo raporo mbere yaradondaguye n'amazina. Icyo bikoze ayo mashirahamwe atangazwa n'ingene abavuzwe batigeze bashengezwa mu butungane.
Rero tukaca tugira makenga kuko tutabona y'ibyo bintu biriko biraja kubona dosiye nk'iyo yatumye n'amakunga agira amatohoza muri buka ca icegeranyo ca gipolisi ca Amerika ijojwe amatohoza muri buka icegeranyo c'umugu wa gatatu ibyo bavuze. Nuno munsi rero turacharindira ubutungane naho tubona ko bitoroshe twebwe mugabo ntizuzokwigira duhagarika no munsi numwe barakoze ibintu byose ngo batuzibize mugari tuzofata ubirese kuko Ernest yayikorera igihugu yakora iby'igihugu ntiyakora ivyiwe. Nico gituma twifuza ko tumenya abateguye gorupfu imvo yatumye bamwica n'ababishize mu ngiro.
Ijwi ry'Amerika ryashatse kumenya kugwo rwandiko rwarungikiwe umukuru w'igihugu waba rwamushikiriye maze tubaza umuvugizi wiwe. Yamara mu fasoni Everine Butoyi ntacyo yashimye kutwishura. twabajeje kandi umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye ko ari cyo leta ivuga kuri iyo dosiye ya Ernest Manirumva naho amatohoza yo bageze. Prosper Ntagwamiye yatwishuye amajambo make ati ntacho tubivuga ko ayo mashirahamwe agereranya ubwo bwicanyi n'ubwakorewe Floribe Chebeya Bayizire umukongomani yaharaniye agateka kazi na muntu yishwe mu mwaka w'2010 umwaka umwe gusa inyuma ya Ernest Manirumva, ndetse bakamwita Chebeya wo mu Burundi kuko nawe yishwe kubera amatohoza yari kwarakora nk'uko ubutungane bwo muri Congo buvyemeza. Pierre Claver Nkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Leta y'u Burundi yarayitangije gahunda yo gupima abanyeshuri mu rwego rwo kurwanya icyorezo cya virusi ya corona. Mugenzi wacu Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda aratugezaho uko Minisitiri w'Ubuzima yabisobanuye mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ejo kwa kane.
Umushikiranganji Tadendi Kumana yamenyesheje uko bizogenda kugira abanyeshuri 30,000 biga baba mu ndaro bapimwe imbere yo gusubira ku ishuri ku munsi w'Imana.
Cyo dusaba abanyeshuri oza kwipimisha kubuntu umugera wa coronavirus gushika ku munsi wa Mungu, ukuvuga iminsi 3 kugira ngo bakigwe mu ndaro. Tuzatwahaye agapafuro kerekana yuko ata mugera wa coronavirus bafise. Uko rero bose kuri haro batwabihawe n'umushikiranganje bw'indero ari 30,000 basabwe ko bamwe bose aho baherereye bogenda kwipimisha. Icya mbere abanga mu gisagara cha Bujumbura cyanke baje kugira uburuhuko hano mu gisagara cha Bujumbura bazokwakirwa umunsi wose wa gatanu, umunsi wa gatandatu n'uwa Mungu hajya kuri Bonakeye. Adashobora gushika kuri Bonakeye hariho abahinga bazaba barindiriye hariya ku bitaro by'akarere mu gisagara cha Bujumbura mu Kamenge hamwe n'ibitaro by'akarere mu Ruziba.
Abazoba batashoboye kwipimisha muri cyo kiringo kubera imvo zitandukanye nabo nyene ntibibagiwe. Umushikiranganje Ndikumana aravuga uko nabo bazopimwa.
Kubera rero yuko bishika ugasanga hariho abanyeshuri bari mu ndaro, ugasanga iyo bari mu biruhuko mu mihana ruguru uburyo ntibashoboke kugira ngo muri iminsi 3 bashobe kuba bashobe kuja ku ntara cyanke ku bitaro by'akarere, bica bisabwa yuko ku munsi wa Mungu aho basanzwe bagira gusubira mu ndaro baza kare kugira ngo tubatwashyizeho imigwi y'abaganga ku mashuri basanzwe biga ko kugira batashoboye kuja kwipimisha muri iminsi 3 nabo bapime imbere y'uko binjira mu ndaro. Ivyo rero bizoca bibafasha kugira ngo bashobore kwiga batomokewe atangorane. Abo bazosanga nabo baranduye nta muti w'ishibere, hazohariyo n'abaganga baheje bakabaha imiti hanyuma bakayashyira ahantu bashobora gufatira imiti batanduza abandi.
Mugihe mu Burundi abiga bataha aribo benshi, umushikiranganje w'amagara y'abantu amenyesha ko nabo nyene bazobagenera umunsi wabo. Muganga Ndikumana arasigura ko ico gikoko kizogenda.
Abanyeshure tuzoheza turabe ingene tuzobafasha kuko basanzwe baba mu kibano, tubana yaduhimiriza tuvuga tuti uwumva afite ibimenyetso agende yipimishe, hanyuma tuzoheza turabe ingene nabo nyene twobagenera umunsi. Mugabo nkuko mubizi abanyeshure bose bagira ku 2,500,000 biga mu mashuri y'u Burundi.
Bamwe mu bavyeyi bafise abana biga mu ndaro barashimiye iyo ngingo, naho hari abatizeye ko izoja mu ngiro.
Ni ingingo nziza kandi iratomoye cyane, ariko ko yabivuze bizokurikizwa niho cyabaye ikibazo gitoya. Neski nane bose bazokwipimisha kugira ngo make ingingo yo kugira abantu bose bipimishe yari ingingo nziza. Nukuri ivyo ari bivuze gose cyane, ariko rero ikibazo kica hani nyene sindiri ko abapima bahari bakwiye, sindiri ibikoresho byo gupima bihari bikwiye, sindiri ko bazonya ko yipimisha cyangwa tipimishije ere byo se muri yo bibazo.
Jewe nk'umubyeyi mfise abana ndongika mu buraro, iyo ngingo ni sawa ndayishimye, nkasaba ko yoja mu ngiro abana bose bazoja mu buraro ko bogenda bapimwe kugira ngo baze bahwanire mu ishuri bazi ko bose bakomeye. Gusa twasaba ko abo basanga bagwaye ko bopima n'imiryango yabo baba bavuyemo.
Muri iyo minsi 3 igenewe abanyeshuri, umushikiranganje Ndikumana asaba Abarundi eka n'abanyamahanga baba mu Burundi bashaka kwipimisha kubanza kubangira, kiretse ufise ibimenyetso byerekana neza ko yoba yaranduye umugero wa corona nta wundi azakigwa. anamenyesha ko abanyeshuri kutazo kwitwaza ikarata y'ishuri atazakigwa mu kwezi guheze. Umushikiranganje Tadendi Kumana yari yamenyesheje ko abarundi bamaze gupimwa cha COVID-19 barenga 200,000, abamaze kwitaba Imana nabo bapimwe bakaba ari 6. Desiratungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda abahanga mu by'ubumenyi bwa muntu baremeza ko ihungabana ryiyongereye mu bacitse ku icumu muri ibi bihe ibikorwa byo kwibuka bitakibera mu ruhame nk'uko byahoze kubera icyorezo cya COVID-19. Mugenzi wacu Asumta Kabuye afite muri rambuye.
Inzego z'ubuzima mu Rwanda zitangaza ko ingamba zo gukumira COVID-19 zabaye intandaro yo kongera ubwiyongere bw'agahinda gakabije mu bacitse ku icumu kuko batabasha kwisanzura ngo bibuke ababo. RBC, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, gisobanura ko muri ibi bihe byo kwibuka inzego z'ubuzima zivuga ko zateguye kuba zafasha uwo ari we wese wagaragaza ibimenyetso by'ihungabana. Abashinzwe imitekerereze ya muntu bemeza ko muri ibi bihe isi n'u Rwanda byugarijwe na COVID-19 ihungabana kubacitse ku icumu ryiyongereye cyane. Bwana Emmanuel Mfite Imfura ni umuhanga mu bigendanye n'ubuzima bwo mu mutwe, yabwira Ijwi rya Amerika uko bihagaze muri iki gihe.
Icyo twasangaga kubera yuko badashobora kujya ahandi bashobora guhurira, ugasanga we yumva asa n'uwashyizwe ahantu mu kato. Bariya abantu bacu cyane cyane bakuze, ibintu byo kuvugana ngo arumva kuri radio, ngo areba kuri televiziyo, hari n'abatabazifite, abashaka kuhagera akabona hamwe bashyinguye, akabona ko bashyizeho indabo, akabibuka, yarangiza kandi akumva n'ubuhamya n'amagambo ahumuriza. Iyo rero ibyo bitabayeho, usanga ajya mu bwigunge, ari nabyo biza gukurura indwara y'agahinda gakabije. Birimo rwose kugenda ubona agahinda gakabije kiyongera.
Mu ngero nke Bwana Mfite Imfura yahaye Ijwi rya Amerika zigaragaza ko abafite intege nke batangiye guhura n'ingaruka z'ubwigunge.
Igihe twa turi mu gihe cya guma mu rugo, noneho hari umuntu umwe wavuye mu rugo mu masaha bwenda gucya, afata umuhanda yijyana ubwe ku rwibutso. Ahageze urumva yari ari muri krize, umuntu wacungaga urwibutso aba ari we ushobora kutumenyesha. Tuganira, we yavugaga yuko yumvaga agomba kujya kugera ku rwibutso aho abe bashyinguye.
Ubuhamya Ijwi rya Amerika ryahawe na bamwe mu bagore bacitse ku icumu bushimangira ko ibihe byo kwibukira mu rugo kubera icyorezo cya COVID-19 bitaboroheye.
Ikibazo tugira n'ubu papa wanjye yarapfuye, ntabwo tuzi ahantu yagiye. Bamukuye mu rugo bamujyana na musaza wanjye, bagiye babacitse iby'amaguru hariya Kimisagara, noneho ugahantu babajugunye ntawe ukazi. Twajya kwibuka tukajya kuri Nyabarongo tugashyiramo indabo, noneho agahinda kakatwica. Uyu munsi ko biraremereye cyane, ubundi twajyaga tujya nk'ahantu tukajyana n'abandi bakadufata mu mugongo, ariko ubu ntabwo bishoboka, ni ukwicara umuntu agasenga.
Mugenzi we wacitse ku icumu ariko akaba atagira abana, we yemeza ko kuba wenyine mu nzu ari ikibazo kitamworoheye, cyane cyane muri aya mezi yo kwibuka.
Njyewe rero muri iki gihe birangoye, mba ngiye nyine nta wundi muntu ndi ncike, nta wundi muntu mfite undi hafi, nta bushobozi bwo kujyayo kubera iki gihe cya COVID, nta wugerayo. Niko gahinda umuntu aba afite ngo agere no ku rwibutso rw'i Nyamata ape ku reba agaho bari ashyireho na karaba arire atake. Ariko umuntu kurira urarira uri mu nzu wenyine nta wundi muntu muri hamwe, na COVID yaradusonze, wabona ukuntu uri no mu nzu. Njye hari n'igihe wema no kubiteka bikananira nkavuga undicara ku isahani nicare ndye ndi njyenyine, nkumva nabyo nibaza ariko umuntu arabyakira.
Ubushakashatsi bwakozwe na Minisiteri y'Ubuzima mu mwaka w'2018 bwerekanye ko mu Rwanda abagera kuri 20% bafite imwe mu ndwara zo mu mutwe, bivuze ko umuntu umwe muri 5 aba afite icyo cyorezo. Ku kibazo cy'ihungabana, ubwo bushakashatsi bugaragaza ko imibare yerekana ko Abanyarwanda 3.6% bafite ihungabana, ariko iyo bigeze ku barokotse Jenoside iyo mibare yikubye inshuro zirenga 7 kuko bagera kuri 27%. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisi. yisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mukomeje kumva radio y'ijwi rya Amerika vugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tugarukiye ku kibazo cy'abanyeshuri b'abarundi b'impunzi be muri kaminuza Ines Ruhengeri mu Rwanda batakaje imfashanyo yo kuriha amashuri mu mwaka w'2020. Icyo gihe bari nka 70 harimo abari mu mwaka wa nyuma. Abo babashije kubona abandi bagira neza babunganira babasha kurangiza amashuri yabo. Muri uyu mwaka naho hari abandi banyeshuri bafite ikibazo cy'amafaranga kugira ngo babashe kurangiza umwaka wabo wa nyuma. Mu kugerageza kumenya icyateje icyo kibazo, mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Clement Kimararungu, umwe muri abo banyeshuri akaba n'umuvugizi wabo. Yavuganye kandi na Roque Bideri, ari mu banyeshuri bashoboye kurangiza amashuri nyuma y'uko imfashanyo ihagaritswe. Muri iki gihe Bideri ni umukuru w'ishyirahamwe ry'abanyeshuri b'Abarundi b'impunzi mu Rwanda, Réseau de Isere, Réseau des Jeunes pour la Solidarité et le Développement. Yavuganye kandi na Jean-Claude Nimbona, nawe warangije kaminuza ari mu mpunzi z'Abarundi baba mu nkambi ya Mahama. Clement Kimararungu aratangira avuga ingorane abanyeshuri bafite muri iki gihe.
Ibibazo dusanzwe duhura nabyo ni ibibazo byo gukora ibizamini by'amakuru, nyine umuntu abaje kwiga cyangwa se guhura nyine kujya mu mastaje, mbese n'ibindi bibazo duhura naho by'imibereho ya minsi yose, kuko benshi muri twebwe ntanu tuvuga ngo umuntu gafite abanyene hari fixe kubera ibyo bibazo by'ubudahagarika buse byadukozeho cyane.
Muri ko mwiga iki muri iki gihe?
Twebwe twiga mu gisata cya laboratwari nka twese batandatu nyine.
Izo ngorane z'ukura agafashanyo ka buruse zifise ingaruka nk'izi mu iki gihe muriko mwitegurira kurangiza amashuri?
Ingaruka nini cyane ugereranyije, kuko bisa ni nk'uko umenga ntabwo tuba turiko turiga, kuko iyo wize isomo bisaba kwita ukora ikizamini. Ivyo nayo niyo ngaruka mbi ya mbere igaragara. Ntidushobora kuja mu masare z'examen dukore, nta nubwo mbese tuba dufatwa nk'uko twize, kuko ntabwo tuba twize n'ukora amastaje asoza. Mbese ari noyo yayo. N'ikindi kibazo ni nk'ibyo kwandika ibitabo nabyo nibyo bidukora ko cyane, ntabwo tuba bitworohera kubera uburyo nyine bifise ubwo buryo nyine. Ahandi ni ikindi kintu nacyo kidukoraho ni uko kuntu tubaho, mbese ibintu byo kwa minsi yose bya nkenerwa umunyeshuri asanzwe akenera bya minsi yose, uko arara umunyeshuri basabita, mbese byadukozeho ntuze ku buzima bw'umunyeshuri bwose busa n'ukumenga bwarahagaze, n'ubwo na cyane hari n'ibindi bibazo duhura nabyo.
Mwategekanya gushikiriza urwandiko canke ibitabo muzoba mwanditse kugira ngo musozere umwaka, mwateza kuyishikiriza ryari? Ibibazo bitekanijwe ryari?
Bimwe bimwe ntabwo turana, hari ibyo bakoze twe tutarakora, hari n'ibindi makuru ariko ariga twe bakoze, twategereza kuba twaratangiye kwandika tukagira adisertasiyo zo mu mwaka, tuba twaratangiye kubyandika ariko ubu ntabwo turi mu ngeri. Amastaje nayo izotangura imirongo ibiri iz'uku kwezi nyine, hasigaye ndetse iminsi 15.
Mutegekanya gutorera inyishu izo bibazo biteye? Murabona ko uyu mwaka muzoshobora kurangiza amashuri yanyu?
Tubibona neza, ariko tuko turakomeza dusaba ubufasha, dusaba ubuvugizi ahantu badushobora kudukira Fredwari ariho hose bishoboka yuko tushobora kubiza
mubwiye. Roque Bideri, mu mwakwezi twaragiranye ikiganiro, icyo gihe mwari mufise ingorane nk'izo Clement Kimararungu afise muri iki gihe hamwe n'abagenzi biwe batanu, icyo kibazo mwagitoreye nyinshi gute ko mwarashoboye gushikiriza ibitabo byo guheza umwaka, mwarashoboye gukora ibibazo, reka murashobora no kuronka urupapuro rw'umutsindo? Ibyo bibazo mwebwe muri banyeshuri nabo nyine batari bafite buruse, buruse yabo yari yahagaritswe, mwabishoboye ute?
Murakoze cyane Frederic ku icyo kibazo mumbajije. Mbanje kongera kubaramutsa no ndamutsa abanywanyi b'ibya Amerika aho bari hose. Rero iki kibazo mumbajije ngenda kivuge uhagarariye ishiramwe y'abajene abajene bishize hamwe kugira ngo bafatane mu nda kandi biteze imbere bita regesor izere hama mu mwaka uheze twavuganye ku kibazo cy'abanyeshuri bari bahagarikiwe bose detide na mezo shalom ama kumbure ntibyakunze ko dushobora kubona uburyo bw'uko twobona amahirwe yuko basubira kongera kwishyura kugira ngo turangize ayo mashuri yacu ariko twagumye dukora teritwari dusaba ubufasha dutera akamo hirya no hino kugira ngo twumve ko hari umugiraneza yo twumva akadufasha kugira ngo tube twubasha kurangiza ibyo bikorwa byarangiza umwaka w'amashuri wacu kugira ngo tube twurangiza amashuri icyo bita rifanse twaragumye dutera akamo cyane cyane mazi ko twakoze ibiganiro byinshi haba kuri Rwanda Amerike BBC mbere ku bitangazamakuru bitandukanye nk'uko rero mwagiye mubibona mu mafoto atandukanye n'ibiki twaragize imana yacizira iratumurikira tubona umugiraneza yashoboye kwishurira abanyeshuri bari mu cyo umugiraneza yise emergency nokwita mu buryo abantu bari mu rutonde rw'abantu bihutirwa cyane kuba bafashwa hafashijwe abantu bari mu mwaka wa nyuma bari kubarakora ajya amatravodofe detide aribyo bitabo ubushakashatsi rero yarabashije umugiraneza kudufasha arishurira abanyeshuri bose bari mu mwaka wa nyuma mu banyeshuri twavugira harasigayemo abanyeshuri bari mu wa gatatu aribo baba bafite ikibazo kuko mezo shalom yari yasubiye kubahamagaza kugira ngo ishobore kuba yo barihira ariko kandi ntibashoboye kubona amahirwe yo kongera gusubizwamo bongeye gukurwamo ubwo rero twari duhagurutse na cyane cyane nk'ishyirahamwe tugira abajene cyane cyane kugira ngo dufatane mu nda twiteze imbere
abo bagiraneza babafashije bogira akamaro kahe abo bandi banyeshuri bari kumwe na Clement Kimararungu nabo abo bagiraneza barashaka kubafasha impanuro muha Clement Kimararungu kuri icyo kinaniki
kuri icyo kibazo mumbajije by'ukuri nusaba abanyeshuri bafite iki kibazo nk'uko twagitanguranye kwihangana tugashishikara gusenga Imana ariko kandi dushikaye kwitura abagiraneza batandukanye harimo n'abadufashije batubwiye ko bariko baragerageza barabe nubwo bigoye nimba hari icyo ukunda ariko kandi ntabwo dufite inyishu imeze neza yuko hari igishobora gukorwa ariko muri byose dushikaye gusenga Imana kugira ngo icinzira dukora na peredwari kugira ngo umugiraneza uwo ari we wese yokumva iriji ko yofasha aba banyeshuri nicyo gituma dushishikara nka regisor izere umuryango waba abajene baharanira gufatana mu nda no guteza imbere kugira ngo umugiraneza ukumva ko yofasha abanyeshuri kugira ngo bagere ku ndoto zabo.
Murakoze Jean Claude Nimbona impanuro muha bagenzi banyu bariko baritegura kurangiza amashuri n'izihe bafise ibibazo nk'ibyo mwarimu mufise mwakoze.
Murakoze cyane nk'uko mubivuze natwe ibibazo twarabishyemo mwakoze kandi nk'uko bivuze hari ibiganiro byinshi mwagiye mudufasha biratambuka haba kuri BBC haba ngaha ku ijwi rya Amerika cyangwa n'andi majornale mwagiye mubona URN itangwa neza n'ibindi ni ukuvuga ngo nk'impanuro twobaha ahanini ni ukwizera bagasenga bagakomeza bafatanye mu nda nk'uko twamye tubikora n'ubwa mbere kuko natwe harageze igihe nk'iki gihe barimo natwe tumera nk'abihebuye ahanini ariko kanyuma tubona umugiraneza nk'uko bigereho cyabivuze aratanga kondisiyo aravuga ati ngiye gufasha abantu basigaje iminsi mikeya bari mu mwaka wa nyuma kugira ngo batagwa mu wundi mwaka bari basigaje umwanya muto.
Nshuti mwarimu duteze amatwi ni kuri ikiganiro dusoreje amakuru twe twabateguriye kuri iyi saha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira radiyo yanyu Ijwi rya Amerika. Nshimira kandi na bagenzi banjye bamfashije gutegura amakuru no kuyabagezaho. Uwashyize hamwe amajwi ni Fatuma Karara Alimasi. Ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. tubasezeho tubifuriza amahoro n'amahirwe aho muri hose. Mukomeze kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya corona.